radio indundi culture amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
Radio Inundi Culture mwiriwe mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahene ikaze muri ano makuru yo kuri no mugoroba ano makuru tuyahere kuri bikuru biyagize Abarimyi bakorera muri komine Bubanza y'intara ya Bujumbura babandanya kwidogera ubukene bw'ifumbire bavuga ko hibakenesheje muri no misi ariyo mu bwoko bwa ire ku mifuko 2600 yari yitezwe muri zone Bubanza ho nyene ku munsi wa gatanu indwi heze hatanzwe itarenga imifuko 600 igitega ubukene bw'amazi meza bumaze imisi burangwa ku mugwa mukuru w'intara buriko buratera ingorane bene amazu ya kiringenzi ico kimwe n'amashure y'uburaro bene yo bavuga ko kugira ngo baronka amazi meza barinda gukoresha amafaranga batahora bakoresha bagatinya gukora bahomba ishiramwe parseme ngishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo ribona ko mu gihugu hagikwiye kubandanya umuco utangwa ku mafaranga hariko arinjizwa n'igisata c'ubutare bumaze iminsi bushogwa mu mahanga himvo nimurano makuru tubafitiye kandi n'inkuru yerekeye inkino nk'uko bimenyereye iminsi yose ya mbere no munsi tuvuga inkomoko y'urukino busiganwa ku makinga naho rugeze mu Burundi utuma amajwi abashikira ni Kofi urivye rubera intwari twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Ndasubiye kubaramutsa abarimyi bakorera muri komine Bubanza y'intara ya Bujumbura babandanya kwidogera ibura ry'ifumbire yo mu bwoko bwa ire bamwe basa nabihebuye ku nkurikizi zishobora kuba kubijanye n'umwimbo abo barimyi rero biyamiriza ico bita karenganyo gakogwa n'abajejwe gutanga iyo fumbire ku mifuko 2600 yari yitezwe muri zone Bubanza ho nyene ku munsi wa gatanu w'indwi heze hatanzwe iyitarenga imifuko 600 gusa abarimyi baho basaba ko subizwa aho uburyo iyo fumbire yahuri itangwamwo ni inkuru tubaza Alex Nkeshimana kuri Bubanza.
Ibubanza abarinyi barafise amakenga ku itangwa ry'ifumbire ryo mu bwoko bwa ire bitaboneka neza amakenga afatiye kubona iyo fumbire yarishwe mu kingo cirima ryo muci n'ubu itaraheza gutangwa. Imifuko 2600 yari yitezwe muri zone ya Bubanza habonetse 300 gusa akaba ariyo yatanzwe ku munsi wa gatanu abarinyi basavye ifumbire yo mu bwoko bwa ire gukoresha mu irima gici hatonze abarishe muci n'abariko barariha mugatasi uretse ko nabarondera yo muci abazindutse baronka umufuko umwe gusa bivanye n'iyari kiratangwa abarondera iyo mugatasi basubiye inyuma uko baje bamwe bavuga yuko imirima yabo igiye kononekara kukubura ifumbire
twebwe bato babacu nitukironka ifumbire ronka baba batunze baba boss nka jewe maze kuza yinchuro igira gatanu imifuko ukazibona igu misoko isohoka nkatonda kunkumva ngo ntangira ingaha naye gutuma nza guhigira siyo y'abana bakajya haguma nzira ubusa bibintu bizaduha babirutera ingorane kandi bitwara n'umwanya
batugira ngo twege ngo turashikirwa kandi nako turondera yo guteragiza muri rutasi ubu tubumva ngo ariko batanga iyo birarane ngo by'abakera n'ukuri rero je namaze kuruha yaba bacu batuma duha nawo amafaranga tukahatana kwaje kuyajya kubyo batuyerera ubusa
haragira igihe no kuyiburuka yibura amahera ukaheba nk'amahera ntibagusubiza
yamaze gushika ukababura ifumbire waritanze amahera
hariho umugenzi muhira yarabuze yarataye
abo banyagihugu batishavu gutangwa nabi bonekeje ku mazona mwamwe bakavyagiriza abafundi bindi mu canke barongo y'imitumba bagasaba yuko yosubira gutangwa nkuko yaho itangwa ubwa mbere
nicyo twose banukuri abategetse ni baraba twebwe abato bato babakene batwame hafi naye handi twebwe abantu babakene tuzogwa inyuma hakira abatunzi gusa hakira abya badandaza nduhindurire bijya bya bamiteri mu bikure n'abasitere mu bikure bisubire mu minwe nkaho byahora ko twebwe abantu bakene tugiye gupfa
umuntu yatanze amafaranga ibyo yiwe ntibona iko byopfa kandi yarakeneye gufumbira
hakuye yuko babona neza yuko ufumbira atayo kureka kutwirwa baratugura kutwirwa tuyandikisha tukayibironga
abayitanga babenyesha yuko basabwe kuriha ibirarane gusa by'ifumbire yo muci abarishe iry'agatasi ngo nibarindire ifumbire izo ziratangwa uko izo ziraboneka mu gihe n'abarondera ifumbire y'irima ry'agatasi bariko baraheraheza kuriha n'abarondera iyo muci bakindiye kuronswa iyo barihiye mu gihe leta itanga ku giciro kigabanije ku masoko hoho atemewe n'amategeko igiciro cigwizwa na kabiri canke gatatu kuyirondera na buryo ubu bariko barondera gufumbira imiceri n'indi mirima Alexine Shimari Bubanza Indundi Kiritiro
Igitega naho ku mugwa mukuru wa politiki abafise amazu y'uburaro hamwe n'abarongo ya mashure y'indaro baridogerikena ry'amazi yishira hamwe rijidezo rihamaze imisi bavuga ko iryo kena ririko rituma uruhombo ku bikorwa bya misi yose kuko bahitamwo kuja kuyavomesha ku mafaranga kure yaho bakorera ishira hamwe rijidezo ritanga umuyaga nkuba n'amazi ntirihakana ko amazi meza igitega dakwiye ariko risigura ko imbaro uko igisagara cabandanije kwaguka mu gihe amazi nayo tigeze yongerezwa anise ntanguvu
ubukene bw'amazi meza urateye uruhombo abantu bafise amahoteli yakiringenzi nyinshi cyo kimwe n'abarongo ya mashure yafise uburaro bw'abanyeshure ku mugwa mukuru wa politique bamwe muri abo bantu bakurikirana ku mwanya ibyinjira n'ibisohoka muri ayo mahoteli berekana ko hari aho hahera imisi hafi indwi yose bataronse n'imajya amazi meza yishiramwe rejidezo kuko nabo nyene bayaronka ari uko n'abandi mu zindi mpango ziri muri iyo quartier iherereyemwo bayaronse bashikiriza ko hamwe bikora ku modoka ziheza zikaja kuyarondera ku mabombo ayo mazi aboneka ko canke mu masoko hubatswe za rusengo bagatanga akarorero ku bombo riri mu isoko ibarabara ry'igihugu rya 12 mu mwonga wa Karonga abatari bake bavoma ayo matemba rubuyingo abandi bikora ku bantu baje kuyarondera mu bidumu ku makinga bamwe muri bo bakaba bavuga ko ariko kazi kabatungiye imiryango muri kino gihe basigaye biyagira ko atagapfuye atagakira mu gihe ikidumu cya litiro 20 bakivomera ku mafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri biturutse ku kirere baheza bakagenda mu mashuri afise uburaroho abanyeshuri bavuga ko kuvoma amazi yo guteka ibifungurwa by'abaregwa ku munsi imodoka ija kuyavoma iyo aboneka nayo igatwara igitoro kizimbye muri kino gihe hamwe bavuga ko bariko bihweza ko bokwega amazi mu kuzimu ibyo bita forage mu rurimi rw'Igifaransa ariko naho nyine bagasanga bisaba amafaranga menshi ni mu gihe mwishyiramwe jidezo mu karere k'ubuseruko bavuga ko amazi ahari ari makeyi abantu nabo bagenda biyongera bayakeneye kuvugwa mukuru wa politique igitega anse ntanguvu radio Indundi Kiritiro
ikigo siyade naco mu byo cishinze harimo gukingira ibidukikije mu Burundi gisaba ishingwa ry'ingingo mperekeza zoza zunganira itegeko nshikiranganje rishinga ibihano ku barenga amabwirizwa y'isuku ibwirizwa ryashinzwe mu kwezi kwa gitugutu guheze ico kigo kinegura ko gushika ubu abanyagihugu batarigishwe bijanye n'ingingo zafashwe kugiserukira imbere y'amategeko Jean Baptiste Simbo yerekana impungenge ku ikurikizwa ry'iryo tegeko nshikiranganje mu gihe ku mabarabara no mu bibanza bitandukanye bihuriramo abantu benshi mu ntara agikenya utuzu tw'ubwiherero rusange
gushyiraho itegeko ni ikintu cyiza cyane ku gihugu gifise iyo kiko kiratera cyerekeza mu bijyanye n'iterambere rirama ariko byo nyene gushyiraho itegeko nibaza ko bidakwiye nuko biba bisabwa yuko hajaho izindi ngingo mperekeza hafashwe ingingo kuri ibyo bijyanye n'isuku hagashyirwaho n'amadabu aza ahana abo bantu bazorenga izo ngingo nuko ubwa mbere byari bikwiye yuko habaho gutunganya amasekeza yo guhimiriza abene gihugu bakamenya inkwirikizi ziva ku nyifato izo nyifato zo kugira isuku rike harimo nko kwituma mu ibarabara mashamba n'ahandi ni ngombwa rero yuko habaho amasekeza yo guhimiriza kugira abantu ubwa mbere bamenye yuko icyo onya ari cya umuntu abikoze yumve neza yuko azowarenza itegeko ikindi nacyo byari bikwiye yuko leta hamwe n'abasanzwe bashyigikira leta bashyira mu migambi yihutigwa kubaka hamwe no kugwiza utuzu twasugumwe ku mabarabara naho hose bikenewe na cyane cyane ahantu hakunze guhurira abantu nko ku masoko ku bituro by'amabisi n'ahandi kuko icyo ni ikibazo kidasanzwe uravye na cyane cyane mu bisagara hanyuma igihugu cy'u Burundi nacyo kagaseseshwa rumuri twasugumwe rusangi ngaha mu Burundi imparugwa cyane uravye no mu bisagara no vuga ko biteye imbere nk'igisagara cya Bujumbura igisagara cya Gitega igisagara cya Ngozi igisagara cya Rumonge sinibaza yuko ho hari ubuzu bwa sugumwe rusangi ni ngombwa rero yuko leta mu byo yoshyiraho nk'imigambi yihutigwa hamwe n'abasanzwe bayishyigikira boshyiraho by'ukuri kumva yuko yoshyirwamo ingufu zidasanzwe kugira by'ukuri ejo uyo muntu azoba yagize ikibazo agafatwa n'umusonga ari mu ibarabara ntitwirengagize ko bishika yuko umuntu ashobora kugira icyo kibazo ugasanga na ya mafaranga yari kurihangira ngo ahacanka ahandi haba hariho ubwasugumwe basanzwe barihisha ugasanga nayo yitwaje ntayafise hafi ivyo rero kugira umuntu ntazohanwe kubera ko yarenze itegeko byofasha cyane ari nkamwe leta yoshyiraho uyo mugambi
Radio Indundi Culture
Mubijanye n'ubutunzi ishiramwe parcel migishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo ribona ko hagikwiye kubandanya gutanga umuco ku mafaranga ariko arava mu gisata c'ubutare bumaze iminsi bushogwa mu mahanga inyuma yaho umukuru w'igihugu watangarije kundwa iheze ko ayamaze kwinjizwa mu butare bwashuwe mu kiringo c'iminsi jana yahariwe kurondera ahabitse ubutare hose mu gihugu harenga miliyoni zitandatu mu madolari y'abanyamerika urongo iryo shiramwe Faustin Ndikumana abona ko agikenewe kumenyekana igisata ayo mafaranga za yitirirwa akanamenyekana koko ubutari Burundi bwisangije hamwe n'igiciro bihuye ku isoko mpuzamakungu umukuru wa parseme yamara haranashima ko ari intambwe imaze gutegwa mu kwerekana ingene ubutare buriko burashogwa Faustin Ndikumana
Kushane parasami tuwagira dushimi yonge mitangu ye yuko buhoro buhoro hatanguza haraminye kana yunge yungu mawili kubila languri kwa awanyagi huko huko tuwahe kwa kubisa mungutuma tuwahe kwa kutangu mungabu haribi ni tukibona byo bandanya bi muri yo ntumbero nyene urazi ya maimportasyo huku meza tatu urundi bukenera ya baba hafi miliari da majani ndugi ya majani munani za marundi urundi miliari di majani ndugi ya majani munani miliari di chiminu munani itukubo bila kumila chanamu nungu ya maherari karavugwa abakenewe kuraba neza kuko iyo twe dushoreye amabuye agaciro hanze ubwo butare ni exporter twatugize muri ibyo bihugu nyimba ari ubushinwa nukora ko statistique za importation muri Chine y'ubutare zisa na statistique za exportation y'Uburundi n'ubutare ikindi ni kijanye no kumenya iyo concentration y'ubwo butare yo tenere mbe badusanze gute ikiro cyari kigeze ku isoko Bega kusoko mza makunjinga na gute Hami kindi nuko Kakini kubiati mbenone Nikiki uki ashori nubutare Mwushinweza kufa kwa lireta Niberi mberi nishira hamni Tabuze liki ashori nubutare Nubushikiranga ni obeni Amaharadu za iti ikie kigo Ni monopore Yo serebira kuye na dunye ni kuja kumugaragaro.
Sendika kona pesi na yihurikiye mwabigisha mu mashure nshingiro na nyuma ya shure nshingiro ivuga ko itewa makenga n'umurindi yabigisha bamwe bari kubaheba kwa kazi bakaja kuyunganiriza hanze y'igihugu mu myaka ya none yo sendika yibaza ko hamwe atacokogwa vuba bishobora gutera ingorane ikomeye ku kanovera k'inyigisho kuko abagenda bahora bakorera muri ico gisata bica binyaruka kugaragara umukuru wa sendika kona pesi Emmanuel Mashandari asanga byo kwihutirwa hosubizwa agaciro ifaranga ry'u Burundi guko ibiciro bikagabanuka mu gihugu
uravye ifaranga ry'u Burundi ngene rita agaciro ku murindi udasanzwe iyo rita agaciro rituma ibiciro ku isoko bizimba biwe udasanzwe kandi umushahara utakurikiye wa murindi abigisha rero benshi barabonye yuko agashara katagikwiye baca bahitamwo kujya kurondera ubuzima aho bumva yukumenga byo babigishoboka iyo bagiye rero bwa mbere agiye abigisha barafise uburambe baramaze kugira icyo amaze gikomeye n'abashasha ariko baragenda aronkagazi abahinga aronze matrikire agaca yigira mugamushikangaje bw'abakozi bwiga cyane ubuzi ko bwatanze abakozi mugamushikangaje bw'indero cyane n'ubwo magara abantu abakozi nabo bafise ubwo tuti rero ni yakogwa ibishoboka byose kugira ngo abantu bagenda ku murindi asanzwe hanze bagabano leta yoraba ukuntu ifaranga y'igihugu byo riha gutagaciro bidasanzwe ku butubono mose ifaranga y'igihugu bisa agaciro n'ukuvuga ko no ku isoko ibintu byo bizimbuka iyo ufise ifaranga ushaka kujana ahantu kwa kuri sumishije ibintu burabironka mu miseze twari kumvise udere ryakorotse abantu bataye kwizera ati ngirango impore igira igaruke mugabo ngira nta minsi itatu byarengeje kumvise iso gufata umurindi iriduga bireyo ni twazuti kuneza igihugu kugira ngo akazi gakogwe neza abakozi twari dufise kandi bafise n'uburambe bari bashobewe kuma bagenda nuko leta yokora ibishoboka byose ifaranga rigarukana agaciro ibiciro ku isoko bigabanuke abantu agashara bahembwa gashegukira agaciro
Radio Indondi Culture ayavugwa mu nyuma
Mwamaze kuvyumva ubunaho n'umwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikiriza imisi yose ya mbere uno munsi twabateguriye inkomoko y'urukino rwo gusiganwa ku makinga naho rugeze mu Burundi urongo yishira hamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi Bernard Ntagumuka asigura ko urwo rukino rubera mu Burundi kuva mu myaka y'igihumbi 1990 rwagirira tera intambwe gongera ruja rurasubira inyuma yamara yemeza ko urwo rukino rumaze kumenyekanisha igihugu mu makungu nayo mu migambi ya kazoza yemeza kwicifuza kibazo ari ugukomeza amahiganwa abera mu ntara no mu makomine. Hino nkuru twayiteguriwe na Olivier Kwizera.
Urukino rwo gusiganwa ku makenga rwazananye ku mugabane wa Buraya mu nyuma rukwiragira mu bihugu byo kuyende migabane ari naho rwahavuye rushika mu Burundi aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda. Ishirahamwe ry'urwo rukino ryemererwa gukorera ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri. Urongo iryo shirahamwe yemeza ko urwo rukino rumaze gutera intambwe ahagaruka ku mahiganwa amaze gutunganywa mu gihugu mbere n'amahiganwa igihugu kimaze kwitabira ku rwego mpuzamakungu.
Urwo rukino rwaragiye rwatera intambwe hakaba n'ibihe rusubira inyuma, ariko nk'igihe tugezemo ubu n'urukino ruhagaze neza no ku isi rumaze kumenyekana ko mu Burundi rukinwa neza, kandi abakinnyi bacu b'Abarundi bagiye mu nkino mpuzamakungu barerekana ko bafise ubushobozi n'imidari bahora bayizana. Ubu rero urukino rumaze kumenyekanisha cyane Burundi, urukino rwo kuzunguruka igihugu cyose rumaze kuba imyaka inshuro zitanu kuri imwe rimwe ku mwaka ruramaze kumenyekanisha kugo rukino ngaha mu Burundi ari rukino rukomeye cyane.
Ku kibazo cy'uko urwo rukino rukinwa n'abigeme, Bernard Ntagumuka avuga ko hambavu yuko rukinwa n'abahungu abigeme nabo baruhurumbira waramutse iryo shirahamwe yerekana ko abigeme bamaze guseruka mu makungu kandi hari amahiganwa y'abigeme igihugu kimaze kuba icya mbere.
Haba urugero rw'abahungu rurashimishije kuko mu mahiganwa duhora tujamwo barafata ibibanza byiza, n'urugero rw'abakobwa nabwo rurashimishije mbere bamaze kuzana n'imidari myinshi, bamaze kuja mu bihugu bya Misiri za Algeria bakaza bazanye imidare. Hanyuma n'urukino mpuzamahanga rwo kuzunguruka Burundi uyu mwaka rwabaye umukinnyi yabaye wa mbere mu bari bitabye iryo higanwa bavuye mu bihugu bitandukanye yabaye mu Burundi kazi. Murumva ko abarundi kazi nabo bageze ku rwego rwo hejuru.
Bernard Ntagumuka avuga ko mu byo bariko barakora harimwo kumenyekanisha iby'urwo rukino ku bakiri bato, ayikenda amenyesha no gutunganya amahiganwa mu gihugu gashoboka mu guteza imbere urwo rukino.
Biratera imbere kurusha nuko rumenyeshwa abenshi, hanyuma hakaja haraba amahiganwa mu ntara mu makomine kugira ngo habe ico bita gusuzuma ingabiro abana bafise.
Urukino rwo gusiganwa ku makenga bita cyclisme rwatanguye kuvugwa mu kinjana cya 19 ari naho umudagi Karl von Nedre yatanguza ubushakashatsi bwo gukora ikinga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na cumi na gatandatu. Mu nyuma witwa Pierre Micho akora ikinga bita Veho a pedale ryakoreshwa mu ihiganwa hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo itandatu na rimwe. Ubufaransa nicyo gihugu cya mbere cyatanguye gutunganya ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makenga hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo itandatu n'umunani.
Olivier Kwizera, ninaha duciye turangiriza no makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Shimiye kandi na Kofi Olivier Rubera Intwari niwe ariko atuma amajwi abashikira. Twese tubifuje kugira ijoro ryiza, mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu.
Nolis Nduwimana.